imwumva n'ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza mwese muduteze abiri kuri mikoro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana kaze mu biganiro byacu kuri radio Inchuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 bice bitatu ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 bice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 104 bice 9 no kuri FM 105 bice 2 dusamiranira i Washington DC ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo muri aka kanya.
Abantu barafise uburenganzira bwo kuvugana bwo kubonana ibyo bavugana ko birahari ni byinshi icyo cyabaye cyaha kuva ryari kugira byaha babandikira ugiye kuraba mu bitabo mpana byaha nta namwe byanditse.
Uyo ni Agatongwasa umukuru w'urunani ya Mizero y'Abarundi avuga ku banywanyi biwe bafashwe iyo nkuru ndetse n'izindi twabateguriye ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika tuhere kuri inkuru nyene twari turangirije ko abagabo bane bo mu bigenga Mizero y'Abarundi bo ku mutumba Gihungwe wa komine Gihanga intara ya Bubanza barafunzwe kuva mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana bagirizwa gukora inama zo mu kinyegero zitemewe n'amategeko. Inkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Abagabo bane Bigirimana Emmanuele, Gashinge Stefano, Bigirimana Jonas na Harimenshi Jean de Dieu bose bo ku mutumba wa Gihungwe bahagaritswe n'abapolisi babasanze mu mihani wabo kuri uyu w'Imana igihe cy'isaha zitatu z'ijoro ubuserukira abigenga Mizero y'Abarundi mu ntara ya Bubanza. Alex Manirakiza yiyamiriza ifatwa ry'abo banywanyi.
Abantu bane bavuga ko bafashwe ariko barabavuga yuko babagiriza ngo bakoze inama ngo itemewe n'amategeko mugo ikidutangaza nuko babagiriza inama kandi ntibatabafashe bakiri muri iyo nama cyangwa batabafashe bavuye niyo mugo bakata kubafata mu nzora. Urumva ni ibintu bitandukanye n'amategeko twese tubona yuko ari ibintu by'akarengaje ariko arabarenganya.
Uwo ahagarariye abigenga Mizero y'Abarundi mu ntara ya Bubanza avuga ko ihagarikwa agasakisaki ry'abanywanyi b'uwo murwi wa politike atayine intumbero bifise atari ukubuza abandi banyepolitike kuja ku rubuga. Alex Manirakiza avuga kandi ko benshi bazira ko banse kwinjira mu mugambwe uri ku butegetsi.
Benshi barababariye yuko ngo batagiye muri CNDD ngo nta bindi nta yandi mahungiro bafise ngo urumva Jesus ibaza ko byokunda kuko amasengero turabona ko ari menshi umwe wese ajya mu rusengero ashaka urumva uhatira igikere mu mwobo kidashaka ugahabwa ukimena amatwi.
Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi arahakana ibivugwa n'uwaserukira abigenga Mizero y'Abarundi mu ntara ya Bubanza. Pierre Nkurikiye yabwiye Ijwi rya Amerika kwabo bagabo uko ari bane bahagaritswe bagirizwa inama zo mu kinyegero zitemewe n'amategeko. Umushinga amateka Agatongwasa arongo yabigenga Mizero y'Abarundi ku rwego rw'igihugu akaba n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka ntiyemera ibishikirizwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi cyo kimwe n'umuhagarariye mu ntara ya Bubanza. Nabo nyene yiyamiriza ifatwa gasakisaki ry'abanywanyi biwe akavuga ko baba bariko bakwa uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa nshingiro.
Abantu barafise uburenganzira bwo kuvugana bwo kubonana ibyo bavugana ko birahari ni byinshi icyo cyabaye cyaha kuva ryari kugira byaha babandikira ugiye kuraba mu bitabo mpana byaha nta namwe byanditse bagacero bavundire mu minyororo atani manza bacirirwa umucamanza yagira ngo agiye kuraba iyo dossier telefoni kaza SMS kaza ati bagomizeyo kumucamanza yabona ko atarubanza rurimo na buhoro buhoro. Ibiro nibaza yuko singendo ya demokrasi na buke buke biboneka ko ari yangende gushaka yuko haba umugambwe umwe wonyene mu gihugu. Ivyo navyo ntacyo byo twungurana gitoyi kiretse ko byose bizi nyuma Burundi. Rero je nkagira ko ntera kamo abatware bamenye yuko ibanga bafise n'iryo gufasha bose kugira ngo batere imbere bamenye kandi ko ibwirizwa shingira Burundi bwemera yemera yuko abantu bitandukana mu byiyumviro kandi ko atanumwe abwirizwa gukumirwa kubera ibyiyumviro byiwe cyangwa idini cyangwa ikindi kindi. Hari amasezerano mpuzamakungu yemegwa nk'amategeko y'u Burundi ko yashyizwe mu ibwirizwa shingiro barasubiramo bayasome bayubahirize bareke kwitwaza ibibanza bafise cyangwa ububasha bafise ngo babikoreshe nabi baburizamo agateka kazi na Murundi.
Mwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari yo hagati mu gihugu Terence Ntahiraja avuga ko abo mu bigenga Mizero y'Abarundi ataco bakwiye kwitwaza kuko ataburenganzira bafise bwo gukora amanama. agasigura ko inani z'abigenga zemerewe gukora mu matora gusa.
Ibyo bashingiro yabitomura neza yuko inani zikogwa mu bihe by'amatora. Rero igihe amatora yaheze wato utatowe ivyo o n'amanama irana ashoboka kuvuga cyo kwiyamamaza.
Uhagarariye abigenga mizero y'abarundi mu ntara bubanza asaba ko abo bagabo bane bahagaritswe mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana borekurwa kuko atacaha bakoze. Ni mu gihe amakuru y'u Amerika rikesha begereye inyamiramabi ifisi dosiye yabo bagabo avuga ko basanze ataco bagira bazoca barekurwa. Ibujumbura, Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Arakoze Evariste. Abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi basanzwe bari muri yegeregere ntibitavye ku rugero rushimishije akamo k'umuyobozi w'iyo kaminuza mu ndwi heze yari yabagabishije ko abadatonda kuri wa mbere bazoca birukanwa mu kiringo cy'umwaka. Abanyeshuri baserukira abandi ubu bavuga ko bariko bagirwa ko iterabwoba bagasaba ibiganiro. Inkuru tubaza Eloge Willy Kaneza.
Mu bigo vya kaminuza y'u Burundi aho twaciye haba muri Rohero kumutanga canke mu Kamenge vyari bigoye kumenya ko abanyeshure bari muri yegeregere uruja n'uruza rw'abanyeshure rwaboneka kandi nabigisha bari batonze mbere nko kumutanga hoho imirongo y'abanyeshure bari barindiriye gufungura ya rukuri kwamye nkuko bisanzwe. Ariko rero ibitigiri vy'abanyeshure bitavye vyigwa vyari bike rwose. Ibiharuro twahawe n'abajejwe bisata bitwereka ko kiretse abanyeshure bari baje gukora ibibazo mu mashure menshi hitavye abanyeshure bari hagati yumwe hamwe na batandatu ku banyeshure bari hagati y'ijana n'ijana mirongo itanu. Hari n'amashuri atari make atanu umunyeshure wa kirazira yaharangwa. Ishure ryakiriye abanyeshure benshi ryarimo mirongo itandatu n'umwe kuri mirongo icenda naryo ni umwaka wa gatatu mu gisata cigisha ikirundi n'igiswahili. Nubwo urugero rw'abitavye ari ruto abanyeshure baserukira abandi bibaza ko ibitigiri bizokomeza kwiyongera. Matiyo itanga ishaka yavuze ku giti cyabo.
Abanyeshuri barashobora kuza wanashima ku bwishi ariko rero ingorane nyamukuru ntizo bivuye kuri iryo tangazo. Iyi ngorane nyamukuru ni iriterabwoba ariko riraba aho bamwe mu miryango bavamwo bivanye n'imvo n'ukuntu ikibazo twe dufise baciye bagiha imvo ya politiki. Abenshi rero cyacu kibatera ubwoba aho bamwe mbere bariko barakwa uburaro bari basanzwe babamwo. Ni nayo ngorane dufise ngaha nyene muri kaminuza aho abenshi ibyumba bari basanzwe bafise n'amakarata yo gufungura bariko barayabaka bayahereza abandi. Abacanke ya bivanye n'imiryango bavamwo biraboneka yuko baciye bagira ubwoba bigatuma abenshi mbere nuko guhemuka kuca kujamwo.
Ku munsi wa gatanu w'indwi uheze umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yasohoye itangazo agabisha abanyeshure ko utazotonda mu ishure igihe c'isaha zibiri z'agatondo kuri uyu wa mbere azoba yirukanye benye n'ubwiwe. Nubwo Gaspar Banyankimbona yemeza ko ijambo rikiri rya rindi
ivyo twavuze muri rya komunike ntibihinduka ni kujya nyene biri twebwe icyo twabonye uyu munsi turiko turagira icegeranyo uko kubirasi bishika hafi ijana na mirongo ibiri harimwo nk'ibishika nka bine canke bitanu vyoba bitajemwo abanyeshure n'abakeya. Abigisha niho bari bari, ibikoresho vyo kwigisha birahari. Nibaza ko muri ico gihe leta iba yakoze ibishobora gukora vyose kugira ngo kwiga bishoboke muri kaminuza y'u Burundi. Umunyeshure rero aza yumva bishaka kandi abishoboye. Hanyuma nkuko twabivuze muri communique abataje nabo tuzokonstata gusa ko batashoboye kuza. Leta yakoze ibishoboka byose kugira ngo kwiga bishoboke. Wewe mugabo uburenganzira bwawe uhisemo kutiga aho umva wikuye mu numva ikindi twakora ni giki. Muri societe nk'iyi Burundi hari ibintu byinshi bategeka abantu ati ni itegeko. Hari umuntu urumva bategeka ati ubwizwa kwiga university
naho batabitegetswe. Abanyeshuri baserukira abandi bacafise ibyo basaba harimo kuganira n'ababayoboye.
Twarasabye kumvirizwa nta na kimwe cyakozwe mu byo twasaba muri iminsi. Twarasabye ko abantu bacu bafunzwe borekugwa. Turasaba abantu bacu birukanywe bogarukano. Turatutsitwanga tugasaba n'ibyo biganiro hamwe n'umutekano w'abaduserukira muri rusangi n'uw'abanyeshuri. Ariko biraboneka yuko aho gutora ikibazo cy'umutekano biraboneka yuko umutekano n'ubundi bandanye ihungabana kuko no mu minsi heze nyene muri iyo ndwi heze hari umunyeshuri yaciye yongera arafatwa atwara abandi muri psikoloji mu mwaka wa kabiri kugeza n'uno munsi nta n'uwuza hapfungiwe.
Abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi bamaze ukwezi kurenga bari muri yegereyegere basaba ko itegeko ry'umukuru w'igihugu ritunganya agafashanyo bahabwa nk'ingwate zo ariho rihagarara. Kuva bahagaritse ivyigwa batanu mu banyeshuri baserukira abandi aho bita abaderege barafunzwe bagirizwa kugumuka nayo umunani bahanishijwe n'ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi kwirukanwa mu kiringo cy'umwaka. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
mu Burundi usimbire mu karere urwego MICT rwawo ni ruhakana ko ataruhusha rwo kujabuka imbibe za Tanzania gwahaye umunyarwanda Kapiteni Sagahutu Inosa aherutse gufatirwa ku mupaka w'u Burundi na Tanzania wo yahoze yagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko mu nyuma karikurwa igipolisi kimwagiriza ko yashaka kujya mu Burundi atabyangombwa afise ni mu gihe yari mu minwe y'urwego cyo kimwe n'abandi bagabo 10 babuze ibihugu bibakira inyuma yo kurangiza ibihano canke kwambikwa izera kubijanye n'ivyaha by'ihonyabwoko mu Rwanda. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Claver niyo nkuru ari yarusha muri Tanzania.
Ugwego MICT kwa shizweho nishame mhoza makungu oni kurangizi manza za sigajwe na senheda zanzwe mhoza makungu ya chiri manza abako zihonya buwe kumogwanda mwrimi ungichena na kane TPR kwa tanga jeko atarupapuro narumge kugusu kimbibe guige ziruha omunyagwanda ya hoza ya girezwa ivya havyo honya buwe kusaga utu inosan uwo ayurta kufati guwa kumupaka wa Tanzania mwri distrikte ya Ngara ya hanurubibe ninara ya Makamba mu Burundi ya girejwe kwa aka kuja mu Burundi atavyangombwa bikwiye afise uwo mugabo asanzwe abana mu nzimwe nabandi 10 bahoze bagirizwa ibyaha by'abanyabwoko ariko mu nyuma bakarekugwa kuko bahengije ibihano canke bambitswe izera umuvugizi w'ugo rwego Osman Njikam yabwiye ijwi rya Amerika ko atanico bashobora kumufasha kiretse kureka amategeko ya Tanzania agakurikizwa. Havuga ati oya namba narusha twamuhaye nico gituma tuvuga ko turekire ubutegetsi bwa Tanzania akabari bwo gukora akazi kabwo kubera twebwe atagipapuro na kimwe twari twamuhaye nico gituma atana kimwe dushobora no kumufasha murazi ko imbibe z'igihugu ari ikintu gikomeye no kuvuga ko ari igihugu cigenga mu gufata ingingo yariyo yose nimba igihugu caramufatiye ku mupaka wacu murumva ko atakindi twakora twebwe nuko twebwe twubaha amategeko y'igihugu kandi nta uri hejuru y'amategeko yego nivyo yari mu bantu dufise mu biganza byacu kubera batararonka ibihugu bibakira inyuma yuko bari kubona sentare kandi murazi kuba bo mu nzu icunzwe nawo ni ariko ibyo ntibituma baca ku binamategeko y'igihugu iyo dossier tuyiraba nk'abandi bose kuko nta bushobozi dufise eka mbere nta n'ugushaka dufise ko kugico dukoze kunge ngo yafashwa yisunzwe amategeko y'igihugu cigenga wayahoze ari ku ipete rya kapiteni mu gisirikare cy'u Rwanda mu gihe cy'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994 nawe ne ijwi rya Amerika ryashoboye kuvugana nawe yamenyesheje ko amaze indwi zibiri afunzwe atanu w'umuseruka ko kandi bitaramenyekana wewe yemeza ko yari afise ibyangombwa bimuha uburenganzira bwo kuja mu Burundi kuramutsa wahoze amuburanira gusa avuga ko abashinzwe imbibe batashoboye kuraba neza ivyo vyangombwa yari afise
nageze ku mupaka w'u Burundi na Tanzania nageze kujya kurira mwenda koka bangarira Ngara noneho barafunga Bukoba wakujyana mu rukiko komiseri yari kwicaranye arambwiye ati nta cyaha mbona na kujyaga mu rukiko ariko nta nubwo mfite uburenganzira bwo kwikurikira ni abantu b'i Darisalamu bagomba kuvugana na mikoro yawe barambwira ngo icyaha ntibakibona ariko ahandi ukumva baravugira ati nta n'uburenganzira tugifiteho bwo kugira icyo twakora natumaho umuntu muri MICT bakavuga ngo
Sagahutu avuga ko ataraburanishwa ahubwo ko agiye kurongekwa ku mugwa mukuru w'igihugu i Dar es Salaam gufungirwayo igipolisi kijejwe imbibe kimenyesha ko uwo mugabo yashatse kujabuka imbibe atavyangombwa bikwiye afise yaramaze imyaka 3 arikuwe na TPR Senhel dasanzwe mpana byaha yari yashizeho na ONU gucira imanza abagirizwa igihonyabwoko mu mwaka w'ibihumbi 2014 iyo Senhel dasanzwe yaramurekuye imaze kumugabaniriza igihano c'imyaka 25 yari yahanishijwe igishigwa ku myaka 15 bye Claveni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Arakoze Clavere. Ku munsi wa gatandatu amashyirahamwe yigenga mu Burundi yaratunganije imyiyerekano yo kumurwa mukuru Bujumbura yo kwiyamiriza icifuzo gisaba ko abantu bagize uruhara mu mugambi wo guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu mwaka w'2015 buhabwa ikigongwe cy'agateganyo. Abariko baragira iyo myiyerekano baranasabye ko mu manama y'abakuru b'ibihugu mu muryango Afrika y'ubuseruko EAC yimirije umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atohabwa ijambo. Uyu munsi Frederic Nkundikije yatumiye Njangwa Gilbert Rebeko mukuru w'ishyirahamwe yishinze kugenzura amatora akaba kandi ari mu batunganije iyo myiyerekano hamwe na Tasiano Sibomana umuvugizi w'uruhande rwa Iprona rutemewe n'amategeko reka dutangure twumvirize Njangwa avuga ku gitegiri cy'abari bitavye iyo myiyerekano
ku munsi wa gatandatu twakoranije abenegihugu benshi mugabo ntawe ushobora guca avuga mu bangana gucya mugabo nuko bari benshi cyane mu gisagara cya Bujumbura basidukanye n'iyonka abanyagihugu batari bake bari buzi amabarabara ntitwaharuye mugabo ni benshi cyane baje kuko bari mu migwi myinshi hari amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki hakabamo n'abanyamigambwe barimwo hakabamwo n'abandi atamigambwe usanga barimwo mugabo ari abanyagihugu bari benshi harimo n'abandi b'abakozi b'Imana hakabamwo n'abanyamigambwe bitandukanye imbere itari ku butegetsi
muribaza ko akamo mwateye kazokumvizwa
byizeye cyane kuko hariho amategeko abishyigikiye amategeko cyane cyane ari mu masezerano ari muri EAC amasezerano ya EAC cyangwa amasezerano y'ubumwe bwa Afurika Uburundi bwateye ku gikumu cyangwa amasezerano ari muri ya Conference Internationale sur la Région des Grands Lacs hose harimwo ibice byerekana neza ingene ikigongo cy'agateganyo gitangwa n'ingene abakozi zaha bagiye muri ibyo bihugu barungikwa mu gihugu bavuyemo kugira ngo acibwe imanza atakigongwe kijyamo hanyuma mu byerekeye ibiganiro iyo hari ko harabiganiro ibiganiro birabanza bikaba hanyuma ari ikigongo cy'agateganyo gisabwa haba hariho abaserukira abakozi ibyaha cyangwa bafungiwe imboza politiki bikavugirwa mu biganiro hakaba hariho rero ababavugira ngabo gushika ubu rero abagombye gutembagaza ubutegetsi ntibafise imigwi ya politiki irikira bavugira ishobora kuvuga iti twebwe nitwe twabatumye gutembagaza ubutegetsi boba ari abantu bafise icyo baserukira cyangwa akaba ari umugwi wiyemeje kugwanya leta ibihari twibaza rero yuko akamo twateye umuhuza n'abakuru b'ibihugu bazokorana ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu 2017 bazoheza bagakorera cyane cyane ku byo twasaba
yego namwe Tasiansi Bomana mwarakurikiranye iyo myerekano mwayibonye gute utwamo twatewe mutuvuga kwiki
murakoze nkuko mubizi yo himirije amanama mwe naya yiga amaraporo aba yatanze ku ngene agateka kazina muntu kimfashe mu Burundi canke yiga izingorane zihanze igihugu cacu imyerekano niyo yama yateguwe icambere cyo nokubwira iyo myerekano ntamashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki yo yituma Kongo bishobore uko bitavye akamo k'umugambo uri ku butegetsi kandi noneho na Njangwa nibaza ko atobibwira benshi ngo babyemere abo yorari katari umugambwe akoresheje nibaza ko batumite bari benshi ica kabiri ikibabaje nuko batuma ko abantu bataba bazi nico baje kwiyamiriza canke baje gusaba kuko ndaje amasanamu y'abantu batumiye nibyo n'abanyagihugu mugaba benshi baza kugitsure abandi bagafatwa ku ngufu kubera akazi bakora swate n'abagendesha makinga batera igitsure n'abagendesha amapikipiki ukaraba nabo baba bitwa ko bafise amabanga aribo bategereza kwemanga ibyo bagomba kubuza ugasanga nta n'umwe yitabiye iyo myiyerekano no kuvuga rero ko bakoresha abanyagihugu batera ubwoba n'ayahandi abazi ibyo bategereza kwiyamiriza cyangwa gushigikira ukabarondera muri iyo myiyerekano yabo ukababura
mu majambo baketasiya
gatatu ku byo basaba ubwa mbere hoho nibaza nk'uko nari natangiye kubivuga hari abaje mu ibarabara batazi ibarundi ibyo basaba nko kuvuga ngo bagiye kubuza ngo ngumu president ngo ni namashinga mateka ngo nta numwe afisubasha bubugirira igongwe ngo abo babagiriza gushaka gutembagaza leta nagira uwo Beko narumvise ko yabihagaze ko mu ijambo yashikirije mbega none bidafe ubwo bubasha budafite inama nshinga amateka cyangwa umukuru w'igihugu ubwo babufiswe nande icya kabiri ni uvuga ngaho nyine n'abantu bavuga umenyeza amategeko babicisha ku roho babirenza ku roho rw'amazi ubwa mbere abo bantu bo babagirizwa ico caha n'abamaze gupfungwa gushika ubu nti nta grace presidentielle nkuko babivuze ishoboka kuko ntibaracirwa urubanza burundu mbaye ndareka rero abo bahungiye hanze atana matohoza twovuga nyezina
ku bwanyu mu majambo make abo bantu bakwiye kuronka ikigongo cy'agateganyo
icya mbere coco twegwe ntituvyita gutyo Frederico
yego
igihanze Burundi ningorane turimo zatumwe n'abagomba guhirika amasezerano yarusha nibwirizo nshingiro bituma rero hariho abanyapolitike hariho abarongoye amashirahamwe adahaniriza ibyicaro bya politike habamwe abarongoye amaradiyo n'abandi batuze barahunga igihugu ubu rero iyo tugomba gutorera inyishu y'ikibazo cya politike cyatumye ibyo byose biba abanyamukuru none ko hataganira basoma mbike abo bandi bose bari hanze kugira bashobore kuja mu biganiro niho inyishu ihagaze inyishu si kibazo cy'imanza si kibazo cy'ubutungane ni kibazo cya politiki
hariho abarundi benshi etatien bamyagarwa ku kibazo cyo kudahana bakaba bavuga ko kudahana arizo byatumye mu Burundi hama hari intureka ika umudugararo eka nubwicanyi abo ako kamo kayo mashirahamwe ntikajanye n'ivyo barundi benshi basaba ko uwakoze icaha yo hanwa
ndakubwiza ukuri nk'ukurema jewe nibaza ko ndi imbere yabanjangwa mu gusaba ko atabu atacaha coreka guhanwa ngaha mu Burundi uko tugwa tuvuga niko tuvyuka tuvuga mugabo rero ubutungane n'amateka n'amategeko y'igihugu ntibukorera nkunzi nta mwana n'ikinono mbega bubu bariko barabikorwa barabikora batabibazwa twofata ko atari abarundi ko batariko bakorera ikiba barundi icya kabiri ko aho basinya amasezerano y'Arusha bashizeho icyo kigongo cy'imfata kibanza aricyo bise immunité provisoire gushika n'uwo munsi mu matora muri code électorale bama bashiramwo ku icyo kigongo kikiriho gushika aho yama za mekanisme no kuvuga bwa butungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara harimo commission vérité réconciliation na tribunal spécial bizotangurira gukora none ubu twasubiye mu ngorane nk'izo tugomba kubitorera umuti biciye mu biganiro bidaciye mu ngimba hoganira bagenzi cyangwa hoganira abafite ico badafite
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanye kumiriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Gérard mwiwe neza
ndabahaye miliyo
mwiriwe muri heka jera
jewe ubundi bujombo
murafise ico mushikiriza ikibazo icyumviro mu kanya gatoyi cyane
yego jewe ikibazo narifise nagomba kwibariza uwo Bekonjangwa ni cyerekeye cy'ukuntu biyamiriza uwo mu president w'u Rwanda Paul Kagame bavuga yuko atohabwa ijambo kubw'uko ngo yo bafise uruhara ku bibazo biriko birabera mu Burundi ikibazo ni iki ni gute bovuga yuko afise uruhara mu bibera mu Burundi bafite ibyemezo ibihe bigaragara ko yoba afise uruhara mu biriko birabera mu Burundi
urakoze Gérard reka duhe n'ijambo Janvier nawe nyine abanza bazi ikibazo hanyuma Njangwa Gilbert Bekora kwishura ku cyo kibazo Janvier mwiriwe neza Janvier muratwumva
ndabumva
yego murafite ikibazo murafite cyumviro
yabo ntabaze ndabaza bishinda bizi gusa n'ibyo wangeza nshaka ko ije habona
yego duga ku ijambo vuga cyane
kwanze nakile babazo ko bishinda bizi n'ibyo wangeza ndabizi n'ibyo ko ije habona kuko bwanze rero ntakuntu hosabwa ukuri ko byakozwe n'ubutumwa bw'intambara ama ngo basabe imitse provizwa kuko kuva matora 2010 ase ubonavuze ko nkeneye kwitoza ariko nashobora kwigana n'abantu batuye wagirizwa ubu rero kwasabwa ko kuri kuje habona ubutumwa bw'intambara bugakora nibemere ko kuri kuje habona ubutumwa bw'intambara bukora bantu kwagirizwa cyo mu biganiro mu matora abindi bikenewe
mu murakoze Janvier reka duhe ijambo dutanguye kuri umushenahe Njangwa Gilbert Beko yishuri kibazo cyabajijwe na Gérard kibaza niba hari ivyemezo byo kwagiriza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda duga ku ijambo
mubyukuri cyagaseseshwa rumuri yuko habayeho abantu bahungabanije umutekano mu Burundi badananye mu Rwanda hakaba n'abandi bariyo uno munsi kandi babandanya guhungabanya umutekano mu gihugu ariko twebwe nko mwishyira hamwe turongoye uko tubibona nuko twifuza ko byogenda nuko abakuru b'ibihugu bo muri aka karere turazi yuko umukuru w'igihugu n'icyubahiro Kagame Paul arimo muri ugo rwego rwa yase byo muri byo mu burasirazuba arimo kandi jambara arifise mugabo arafise abantu bari mu makamp de déplacés mu makamp de réfugiés kandi bari mu makambi rero y'impunzi hariho uko botandukanywa hakabaho aba bajye bafise icyo bagirizwa abajye bagombye gutembagaza ubutegetsi bishimikiza abandi b'impunzi bakababuza gutaha nyine icyubahiro Kagame akumva yuko abo bantu bakwiye gutandukana hanyuma hariho amategeko basinyiraniye abakuru b'ibihugu basinye muri uyu muryango turimwo wo mu bihugu by'uburasirazuba ayo masezerano aravuga neza yuko mu gihe hariho abantu bakurikiranwa n'ubutungane cyangwa bakiriwe n'imanza bagahunga yuko mu gihe habonetse umutahe ushikira igihugu kibanyi kiri muri uyu muryango yuko icyo gihugu giheza kigaca kirungika abo bantu bakabazana bakabacira imanza mu gihugu baje bavamo
ariko Gilbert kudatandukanya impunzi sivuga ko umuntu afite uruhara mu gurumbanya umutekano mu gihugu murafite ibindi byemezo
oya hariho abavayo abava mu Rwanda bamaze kuva mu Rwanda benshi mwarabivyumvise baje bava mu Rwanda nk'abateye ikabarore nk'abateye n'ahandi munyuze hariya ahantu bita Ukinanyana baje bava mu Rwanda mugabo leta y'u Burundi yarabagwanije irabirukana ibyo onye rero yarashoboye kugarukana umutekano mu gihugu hagati mugabo biraboneka neza yuko hariho ukuntu u Rwanda rufata minenegwe ibyerekeye amasezerano ari hagati y'ibihugu kugira ngo ntihagire igihugu gihungabanywa ni by'ukuri uko u Rwanda rufise ubwigenge la souveraineté nationale nk'uko n'u Burundi nabwo rufite souveraineté n'ikindi gihugu cyane cyo cyose kiri muri aka karere cyangwa icyo ku isi yose gifise ubwigenge bwacu
yego mereka duhe n'ijambo Tassien Sibomana turagaruka kuri icyo kibazo reka duhe n'ijambo Tassien Sibomana nawe nyine agira icyo avuze ku kibazo cy'abajuwe na Janvier avuga ati reka ukuri kuja habona
je nakubwiye Janvier ndamuzi jewe ndashigikiye cyane yuko kudahana ivyaha ari cyo kintu kigejeje u Burundi kure kubi mugabo nkuko nabivuze kudahana ivyaha su kuvuga ko duca duhana bamwe tukareka abandi icyo ni cyambere icya kabiri hariho ivyo tupfa guswatanisha tuvuga ngo duguhana bacanke turekaba urabona iki kibazo kivugwa ngo bagombye gutembagaza ubutegetsi nakubwiye hari abamaze gufatwa barafungwa hari abari hanze baba bari barongoye ibimenyesha makuru baba bari barongoye imigambwe cyangwa amashira hamwe adaharanije icyara vya politike wewe wandikiye umwe mu bategereza kuganira ukamusaba ngo ndekurire urya nawe nyene ndamutumire kandi azi yuko hari icyo badahuriza ku azohava mutera ibibazo muri ibyo biganiro uburi kuramu ingazi yuririra ko kugira yanke kwabo baza mu biganiro niho mvuga nti ni kibazo cha politike naho gihuriyo n'icyo ubutungane umuprezida rero Mukapa ntiyari kwandikira umukuru w'igihugu kuko amategeko ntamurekurira guha ikigongo era gahasi presidentielle ko bantu bataracigura urubanza burundu une décision judiciaire kure en force de choses jugé kuko bayivuga mu gifaransa ubwa kabiri ntiyari kumwandikira bimusaba kandi aziko aribo bagomba guhangana kugira abatore inyishi ya mari kibazo cha politique ari uruhande rumwe rw'abategeza kuganira none yobaza opposition yo hati murashaka ko Peter Nkurunziza cyangwa umugambwe wiwuza kuganira cyangwa ni mubishaka hari habo bavuga bati ntitubishaka
ni kuri iki kiganiro turangirije ikiganiro cyo kuri uyu mwanya ijwi rya Amerika rirabashimiye abo bose bagize uruhara kugira aya makuru abashe kubashikira na cyane cyane Nosa Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana turabashimiye kuba mwaduteze amatwi twongere tubatumire mu biganiro byacu bisanzwe muza kumva mukanya igihe cy'isaha imwe n'igice z'ijoro masaha y'u Burundi n'u Rwanda mugire umunsi mwiza.